amasendika y'abarimu n'ubushikiranganje bw'indero bateye umukono ku masezerano arangiza burundu impari hagati y'izo mpande zibiri. Ni impari zari zaturutse kwitunganywa ry'ikibazo kigenewe abarimu bo mu mashuri y'intango bose mu gihugu mu gisata c'amashuri nshingiro Ecole Fondamentale. Abigisha bari biyamirije ico kibazo ndetse bagabisha no guhagarika akazi mu ntango z'ukwezi guheze. Inyuma y'indwi zibiri izo mpande ziri mu biganiro mu kigano bahaye abamenyeshamakuru I Bujumbura barashima ivyavuyemwo. Victor Ndabaniwe atwara urunani rw'amasendika y'abigisha Kosesona arashima ko ico kibazo kitagitunganirijwe abigisha gusa kuko kuri we kobaye ari kubasubiza inyuma mu mwuga.
Batengurutse kandi yuko itegurwa ry'ikibazo rero gukora ibizo ubwenge abigisha bo mashure shingiro bifata bitatu bya mbere kigiye gukogwa kidakogwa n'abigisha gusa ahubwo n'abajeje kubafasha utunganya imirimo na cyane cyane bamwe bitaba maitre responsable babakurikirana nabo bakaduba bari kumwe nabo kugira by'ukuri twumve neza ko atari ikibazo cyo kubapima ubumenyi ahubwo ari ikibazo cyo gufasha ubushikiranganje kurondera ivyigwa bibereye ivyigwa byotuma akanovera k'indero kagaruka ivyigwa byotuma ubushikiranganje bubona ibikenewe ku mashuri haba mu bikoresho cyangwa mu bakozi. Tukanashima kandi ko nabajejwe indero ku mpande zose uhereye kuva mu bushikiranganje gushika ku rwego rwo hasi nabo nyene bayo kutekaniza ivyigwa vyo kubafasha gutunganya neza imirimo bashinzwe utyo mwarimu tukizera yuko adashobora gusubira kuvuga ko ari we yatumye wenyene igisata c'indero gisubira inyuma inyigisho z'akanovera zitituka.
Ku ruhande rw'ubushikiranganje bw'indero naho barashima ko ihagarikwa ry'akazi ritakibaye kandi ko n'ikibazo kizotunganywa mu ntumbero yo gusuzuma igituma ubumenyi bugenda butituka mu mashuri nshingiro. Frederic Bangirinama n'umunyamabanga ntayegayezwa muri ubwo bushikiranganje.
Aho duhejeje gushyira umukono ku masezerano azodufasha gutera tuje imbere mu mugambi twari twishinze ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi wo gutunganya ihugurwa ku rwego rw'igihugu kugira turabe ko akanovera k'indero kosubira kurangwa mu Burundi. Twayanze duhuza dufise twese intumbero yo kubaka no gutorera umuti ibibazo bikuru bikuru bituma akanovera k'indero y'ugwaruka gahara.
Kugira ngo iyo ntambwe ishikwe ko vyabaye ngombwa ko izo mpande zibiri zirondera umuhuza ari gwo rwego rw'igihugu rujejwe ibiganiro mu kazi Comité National de Dialogue Social. Sylvestre Ntibantunganya yahoze atwara Burundi ari nawe atwara ugwo rwego rwakemuye amatati hagati ya leta n'abarimu arashima ubutwari bwaranze abaganira.
Ivyo biganiro vyipfuzwa ku bibazo bitatu: itunganywa ry'ikibazo ku bigisha bo mu bice bitatu bya mbere by'inyigisho, itunganywa ry'ibibazo ku mahuriro rezo y'amashure hamwe n'ikibazo kiraba izimba ry'ubuzima na politike y'imishahara. Ku bibazo bibiri bya mbere abaganiriye barumvikanye bashika ku masezerano ku biraba ikibazo cy'ubuzima buzimbye hamwe na politiki y'imishahara. Abaganiriye barazi yuko umugwi ujejwe ibiganiro mu kazi uriko uravugana nabo bose biraba haba muri leta canke mu mashirahamwe y'abakozi kugira ngo ibimaze kumvikanwa ko bije mu ngiro. Nagira mbanze kubashimira baganiriye bashirahamwe bisunze ukuri baganiriye barangwa no gushira imbere ineza ya bose.
Ikiringo ico kibazo kizotangirwamwo ntikiramenyekana ariko izo mpande ziyemeje kugira uruhara mu itegurwa ryacu. Izo mpande zibiri ziremeza kandi ko uko kutumvikana kwatumye n'ibindi bibazo bihanze gisata c'indero bija habona. Bumvikanye ko agiye no gutunganywa kandi namara ukokoma izohuza begwa n'ikibazo c'indero kugira ngo akanovera k'inyigisho kagarukirwe mu gihugu. Pye Clavenio Nkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.